Mariko ikigabane cy'icyenda. Arababwira ati,
ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera ubwami bw'Imana buzananye n'ubushobozi.
Iminsi itandatu ishize, Yesu ajana Petero, Yakobo na Yohana abadugana igisotsi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo, impuzu ziwe zirakayangana zera derere, kandi nta mumesuzi ku isi yoshoboye kuzeza atyo. Maze Eliya na Mose barabiyereka bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati,
mwigisha, bitubereye byiza ko turi hano, nuko duca uburaro butatu, umwe gwawe, ubundi bwa Mose, ubundi bwa Eliya.
Ntiyari azi icyo akwiye kuvuga kuko bari baguye igihumura. Maze igicu kiraza kibatera igitutu, ijwi riva muri nyagicu riti,
nguwo umwana wanje nkunda, nimumwumve.
Maze baraba hirya no hino, ntibaba bakigira uwundi babona atari Yesu wenyine ari kumwe nabo. Bariko baramanuka ico gisozi, arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu badondera ibyo babonye, umwana w'umuntu atarazuka avuye mu bapfuye. Babika iryo jambo, babazanye ibyo kuzuka mu bapfuye ibyo ari byo. Baramubaza bati,
mbega abahinga b'ibyanditswe ko bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza?
Arabishura ati,
Eliya abanza kuza koko akaroranya byose neza. Ariko byanditswe bite ku mwana w'umuntu yuko azobabazwa byinshi agatiturwa? Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, kandi bamugiriye uko bagomba kose nk'uko byanditswe kuri we.
Bariko barashikira abigishwa, babona ishengero ryinshi ribakikije n'abahinga b'ibyanditswe baharira nabo. Uwo mwanya ishengero ryose rimurabutswe riratangara rwose, barirukanga baramusanganira baramuramutsa. Arababaza ati,
mwariko murabahaririza ibiki?
Umwe muri iryo shengero aramwishura ati,
mwigisha, nari nakuzaniye umwana wanje yinjiwemo n'impwemu y'ikiragi, abimufatiye hose mutura hasi akabimba ifuro akaryegenya amenyo akagenda arananuka, ndabarira abigishwa bawe ngo bayirukane birabananira.
Arabishura ati,
yemwe abiki igihe mutizera, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihangana? Nimumunzanire.
Baramuzana. Iyo mpwemu imubonye iramucegeza cyane, aratemba, arigaragura, abimba ifuro. Yesu abaza ati,
amaze igihe kingana iki bimutera bityo?
Aramwishura ko byahereye mu bwana bwiwe.
Kenshi cyane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice, ariko namba hari icyo washobora tugirira akagongo dutabare.
Yesu aramwishura ati,
uvuze uti namba wo bishobora? Erega byose bishobokera uwitse.
Se w'uwo mwana caturika cyane ati,
ndizeye, mfashe kutizera kwanje.
Yesu abonye abantu bagwirirana biruka, akankamira iyo mpwemu ihumanya ati,
yewe mpwemu y'ikiragi kandi y'igipfamatwi, ubwanjye ndakubariye muvemwo, ntukamugarukemwo namba.
Iratakamba, iramutegeka cyane, imuvamwo, amera nk'uwuhwereye, bituma benshi bavuga bati,
arahwereye.
Yesu amufata ukuboko, aramubyura, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be bamubaza biherereye bati,
twembega ko byatunaniye kuyirukana.
Arabishura ati,
bene irya ntikugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha.
Bavayo baca i Galilaya, agomba kwatogira ubimenya, kuko yigisha abigishwa biwe ati,
umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abantu bazomwica, hashize iminsi itatu bamwisha azozuka.
Ariko abayoborwa iryo jambo batinya kuri mubaza. Bashika i Kaperinawumu, yinjiye mu nzu arababaza ati,
mwaharira ibiki mu nzira?
Barihorera kuko mu nzira baharira umukuru wabo wari we. Aricara ahamagara bamwe cumi na babiri arababwira ati,
umuntu niyagomba kuba uw'imbere, nabe inyuma ya bose, nabe n'umukozi wa bose.
Yakira kana agahagarika hagati yabo arakarera, arababwira ati,
uzokwakira umwe mutwana nk'aka mu izina ryanje azoba anyakiriye, kandi uwunyakira si jewe yakira, ariko yakira uwantumye.
Yohana aramubwira ati,
mwigisha, twabonye umuntu yirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira.
Yesu aramwishura ati,
ntimumubuze, kuko atamuntu azokora igitangaza mu izina ryanje azoshobora guca mvuga nabi. Kuko utari umwansi wacu ari mu ruhande rwacu. Umuntu wese azobaha n'urwato rw'amazi kuko muri mu izina rya Kristo, ndababwira ukuri ntazobura impera yiwe. Kandi uwuzotsitaza n'umwe muri abo bato banyizera, iciza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye ku izosi agatererwa mu kiyaga. Ukuboko kwawe ni kwagutsitaza uguca igikonjo, vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo, hakuja muri Gehinomu mu muriro utazima ufise amaboko yompi aho inyo zawo zidapfa kandi n'umuriro utazima. N'ikirenge cawe ni cagutsitaza ugice, vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse ikirenge, hakuteregwa muri Gehinomu ufise ibirenge vyose aho inyo zabo zidapfa kandi n'umuriro utazima. N'ijisho ryawe ni ryagutsitaza urinogore, vyo kubera vyiza kwinjira mu bwami bw'Imana upfuye ijisho, hakuteregwa muri Gehinomu ufise amaso yompi aho inyo zabo zidapfa kandi n'umuriro utazima. Kandi umuntu wese azoryoshwa n'umuriro nk'uko umunyu uryosha. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu woshira uburyohe mwoba mukiwuryohesha iki? Mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubana amahoro.